Murakarama.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nange Etienne Karekezi n'icya kiganiro dusangire ijambo. Uyu munsi turibanda ku biganiro bihuza abarundi bibera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Umuhuza w'ibyo biganiro wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa yatangaje ko ibyo biganiro bihuza abarundi b'impande zinyuranye, ibitekerezo bya politiki binyuranye, bigomba kuzavamo amasezerano yatuma amahoro agaruka mu gihugu. Ubu icyumweru kirarangiye ibyo biganiro bitangiye. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Arusha muri Tanzania Perry Claver niyo nkuru amaze icyumweru akurikira ibyo biganiro. Muri uyu mwanya niwe duhi ijambo mu kiganiro cyacu. Pierre Claver, mikrone yawe.
Murakoze guduha kanya hano yarusha muri Tanzania. Turanamukije n'abariko barumviriza radio ijwi rya Amerika bose. Ibice birenga 90% vy'abitavye ivyo biganiro biriko bera yarusha bihuza abarundi nabatumiwe bavuye ibujumbura. Muri abo harimo abaserukira leta hamwe n'abaserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD. Hari n'abaserukiye imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Amenero n'urunani amizero y'abarundi haritavye kandi n'amashirahamwe yigenga umugwi w'abakenyezi ugwaruka hamwe na bamwe mu baserukira amashengero. Naho biruko hari abatarashika yarusha gushika n'ubu abone batavuga rumwe na leta bahunze igihugu. Ni nka Charles Renditije atwara urunani SANARED rutavuga rumwe na leta, Pio Ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga amateka, Gervais Rusikiri yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, abaserukira umugambwe MSD n'abandi bahunze bari batumiwe. Nabaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Aba bose basiguye ko badashobora kwitaba ibyo biganiro kuko ku bwabo ngo byateguwe nabi. Naho biruko rero abanyepolitike batanguye ibyo biganiro bafise umwizero mwinshi ko azofundikwa ijambo rimwe rikaja mu masezerano. Abel Gashatsi atwara umugambwe IPRONA uva micagira ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Ego twitavye ibiganiro no munsi kugira ngo tubandanirize aho twari tugeze, cyane cyane kuko se ubwa mbere twitaye ibiganiro hama cyane cyane cyo twiteze nuko twebwe n'abandi banyapolitike twoterera kugira ngo izingendo twama tugiriye Arusha muri ibi biganiro zirangire, maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020. Rero twizeye ko kumbore twese abanyapolitike tuje tukaza dufise umutima wo kubaka, turizera neza ko tugira aho dushika kugira ngo uyu mwaka urangire abarundi baruhutse, maze duce umurongo utujana mu matora y'2020. Samasezerano tuje gushikako cyane cyane igikomeye no kuraba ibyo kumbure abantu batumvikanako, kuko hari ibibazo byashikirijwe n'umuhuza ndetse twese twumvikanye ko ibyo rero nibaza ko tuzovuga nako, kuko wadasigamye ipfana n'umugambwe w'ibiganiro ushira imbere ibiganiro kandi biteguye kwama na ntaryo ushigikira bene ibi biganiro, kuko n'ivya kera n'amasezerano y'Arusha umugambwe wadasigamye ipfana uri mu babitanguje. Nejo rero twebwe mu mwaka dasa ni prona turizeye ko twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja, nta nkeka ko tutoheza ngo dukirice dushikako cyo dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020.
Bari kuvuga ko hari batatumiwe ata inkurizi vite iri mu babiri.
Yeni baza ko ababivuga turavye ingene abantu batumiwe ingene byahora bitumirwa, twokwemeza neza ahubwo ko ibi biganiro tujemo no munsi bagerageje gutumira cyane, kuko twarabonye hari imigambo itahoriza uno munsi ringaha, twabonye n'abandi n'abandi, ahubwo twosaba ko bose boza ufise ikibazo akagishikiririza ngaha ku meza mu ntumbero yo gutorera umuti utu tubazo turi mu gihugu. umwizero twebwe turawufise kuko twarabibonye kandi duteza kwizera kuko nitwahagurika Bujumbura tuzarusha tutagira umwizero kandi twibaza ko nabandi bagenzi bacu uwo mwizero bawugira cyane cyane tukabona ko urukiza rw'u Burundi nukuganira kugira ngo cyane cyane amatora twimirije azoze aba amatora meza gusumba ya byose twabonye mu Burundi
nare wosengenda ku mana icegeye cyutwara mu ngambwe sa abanyafrodebu uwo mwizero rawufise ko hazovamwo urukiza ku ndyane ziri mu gihugu
ibiganiro nivyo twaravyitavye ubu njyano bwa kane tubikurikirana ibiganiro byama bigora kuko harabakwega amaguru harabyemera batavyemera ariko twebwe mu mico yacu turabandanye mu mico yacu nta gisubira ibiganiro kuko imbera n'imperuka ufata inzira yariye yose ugaruka ko biganiro haracha mu nzira zo kugwana bagasambura igihugu abantu bagapfa bakangazwa bagapfungwa bagatotezwa ubuzima bwa bugasinzikazwa ariko imbera n'imperuka sanga ibyo byose byarabaye abantu baruhi kuganira twebwe rero ubu ico twiteze noko ubwa mbere hoho twizeye umuhuza twizeye umufasha w'umuhuza kuko bavuga bati harageze ko abarundi bapfundika ingingo kugira bave mu ngorane barimwo baronderera umuti ibibazo barimwo bonyene bubake igihugu cyabibarutse kibakingire no bagikingire ibyo twebwe rero biraduhumuriza kuko twabonye ko mu itangazo basohoye mu biro by'umuhuza bavuze byo by'umuhuza no mufasha twese fata cyo kimwe bavuze bati abarundi bategezwa gushika kuco ku kintu gishobora gufasha igihugu hama twarabonye yuko umukuru w'igihugu cya Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda babonanye bakavuga ibyo Burundi ibyo biraduhumuriza twebwe rero twiteze ni twiteze ibintu bitatu icyambere twiteze nuko leta yitabye kuko ititabye ibyo biganiro bizobaho kandi twe turatuvuga tuti iyo leta ntishaka amahoro y'abarundi icyakabiri twiteze ko umuhuza ashikiriza ibyo yakuye mu migwi inyuranye yumvirije gatatu mbere akanabaha n'inyandiko bakandika ibyo bipfuza akatubwira ati ibi barabyumvikanako icyambere twipfuza nuko amasezerano yarusha ibwirizwa shingiro atari byo gusubira kuganira ngaha nibyo kubakirako tukabikomeza soko bitazo hinduka bizohinduka igihe nicyagera ariko su ko amasezerano yarusha afite akamaro kane cyane ku barundi atamuntu yohirahira uno munsi wenyine ngo arafise ingufu arafise igisirikare arafise igipolisi arafise urwaruka arafise amafaranga ngo agombe kubisambura nicyo cyo agomba gusambura igihugu cy'u Burundi icyaka bititeze amatora aravuga yo mwaka 2020 nushaka niko yavuga twe tuvuga tuti reka tuzoze twicara hanyene turabe ko ibikenewe byose kugira ayo matora abe uko abarundi bose bayipfuza uko akarere kayipfuza ko ariko ariko arategurwa turabe ko bwa bwicanyi mu Burundi bwahagaze bamwe batotezwa byahagaze bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogwa ibiziga byahagaze bya bindi ko imigambwe idakora amashyirahamwe yigenga adakora amaradiyo adakora byahagaze bya bindi ko itunga ry'igihugu ko rimeze nabi ku buryo ubushomeri inzara ubukene biguma byongerekana byahagaze cya gihugu cyari cyarabivomo byahavuye mu nzira cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasamburwa byahagaze ibyo byose tuvuga uca twicara tubyumvikane tubirabe nibyo biyita garantie internet no kuvuga ntarujya rwego rw'umuhuza ntiruri ko akora ibyo rwateza gukora hariho umugwi cyo kuba ibyo kubahiriza ibyo agatya kazi na muntu nturi kura ko byateza gukora hariho umugwi ujejwe gutohoza ukuri kuri kase no gusubiza mu barundi nturi kura ko ibyo wateza gukora nibindi nibindi ibyo tuzo bigaruka ko tubivugane ko mu garantie ibyo bibeho
no ku Rwanda rw'amashyirahamwe yigenga Hamza Venaburi kukije umuvugizi w'urunani Piske Burundi ni nkuko avuga ko bobo baje gushiramwo nk'akunyu kugira ngo ibiganiro bigende neza
bwa mbere ni bazanga societe civile cyambere cyocyo uramona ko izi ni impari za politique twe tuje ngabarorerezi ico ni cyambere no vuga ica kabiri naco tujenga bo kumbure baje gutanga intererano ku mpari mu banyepolitike kugira ngo tumaze kumva ibyumviro bibavuyemo mwa twe tukavuga tuti igihambaye nuko bose hamwe botahura yuko amahoro ariyo asumba byose hanyuma umumvikano ku barundi bose bo bene igihugu aricyo kintu nyamukuru bose bahuriza ko hanyuma kandi bakarondera igihugu kirangwa ya demokrasi n'amahoro n'ubutungane nyakuri kuri bose
mwiteze kwaje kuva mu kimuri mu byanyu
tuvuga tuti rero ni kintu kiza cyane kw'abarundi rero barengera gutinyana bere tukaba tunakeje n'abashoboye kwita abatumire bwose bose bareke kutinyana bayage bagira ikiyago kizima kitera iteka igihugu cy'u Burundi nacyo gituma twebwe tuvuga tuti ikibuza yuko abarundi ibyo baza kuyagira nga Arusha uko bari ngaha ko tubonana n'umubwishi bwabo bari mu gihugu batubiyagira mu gihugu turabona bamwe bari hanze ubasike bari mu gihugu tubabona nga Arusha icyo buza yuko bose bahurira Burundi bakayaga ngabavandimwe ngabakunda igihugu cyabo ni giki nicyo kibazo tuza kubabaza kitwishura turahita tugira intererano tubaha Yesu novuga ko aza kuva amasezerano ko bambimukiye Abarundi kumbure bashizeho inzego ziko zirakora mu gihugu cy'u Burundi kandi ndabangiye kubavugira ijo batantumye nibaza yuko boyaga bagashira hamwe aya makumbure hovamwe icegeranyo icegeranyo rero kiratandukanye n'amasezerano
Evariste Ngayimpenda ko mugambwe iprona utavuga rume na leta abona ko kubona hari abatitavye ivyo biganiro aragahaze
ngirageje gutereza amaso kubatumiwe je nabonye umengo imigwi yose yaratumiwe ikibazo gisigaye ningene kumbure baje kuvyitaba abataje kuvyitaba nabo kumbure barafise imvo zabo ariko kubwanje niwo bagira ati ndafise imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izomvo afise akaza akazivugira habona akazisangira nabandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye kumbure agasanga yari ihenze akigarura yasanga naho atihenze inzira amuzanye yoba yibona mugabo jewe sishima cyacyumvira cyo kugira ngo ibintu bimeze uku ibintu bimeze gutyo rero sindavyitaba burya natwe twavyitavye ngaha ntiyabuze icyo dushobora kuba twaneguye mugani icyo twa twaneguye dushima kugishikiririza ngaha rero kubwanje nivyo birashobora gushika uyu ucanguriya ari mu muguyu canguriya akavuga ati ntiyatumiwe yari gutumirwa naje ni ngaha ariketse nari nanditse rifatiye kuvyo twagumye dusaba kuva ibiganiro bigitangura kuvyerekeye ingene umugambwe wacu wosirukirwa nta nyishu turigira turonka mugabo ndikibuza yuko twibwe muri uwo mugu wacu twatumiwe duheza tukitaba
inyuma y'iminsi ibiri y'impari bavuye bashiraho imigwi itanu iborohereza kugira ngo abariho batangire ivyumviro vyabo umugwi wa mbere bashizeho urimo leta umugambo uri ku butegetsi n'umugambwe iprona hiyongera ko rero n'iyindi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano ya Arusha n'ihenduka ry'ibwirizwa shingiro umugugira kabiri bashizeho ugezwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta nka Frodebu amizero y'abarundi n'abandi bagwanya ihenduka ry'ibwirizwa shingiro n'uruhando rw'amashyirahamwe yigenga nabwo gwiciyemo imigwi ibiri umugwi wa mbere urimwo Oricom Parsem hame n'abakenyezi undi nawo ukaba urimwo Urunani Peace Burundi n'ugwaruka hame n'abandi begeranye mu vyumviro hame rero n'abaserukira amashengero umugwi wa nyuma nawo ari ugira gatanu ugizo n'abahoze batwara Burundi Evariste Ngayimpenda aranegura ingene hatabaye uguhangana amasomo yandi hagati y'impande zitandukanye nk'uko umuhuza yari yavyifuje
ubu rero icyo twari twiteze nuko bamwe n'abandi bo bivugana amasomo yandi icyo bamwe bose bategekanya ku nyishu y'ibyo bibazo nyamukuru hanyuma rero kuguharira kukagira icyo kuvuyemo tugashika ku ijambo twoshikiriza amakungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo Burundi bwa busubire buronka amahoro n'umutekano
ivyo bibazo nibihe mugiye gushira imbere muri
Uganda ivyo bibazo ni byinshi cyane hari bibazo vya politike hari bibazo by'ubutunzi hari bibazo by'amategeko mabi akwiye gusubirwamo urabona nk'ivya politike urabona nk'imigambwe myinshi imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenywe turakeneye rero yuko imigambwe yose ubikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi kwanye politike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano imbonera kure zitazigira twinda yigira mu ibutura zidahagari kuzibonye zidakubituzi bonye wese zidapfunguzi bonye wese zidategeka intwaro zidategeka abapolisi zidategeka abacemanza nibindi
ikibazo gikomeye kimaze gutera impari mu ndu ya mbere ni leta y'ubumwe rero nsenge ndakumana kubwa Frodebu atyo leta y'ubumwe niyo yoshira mu ngiro ivyo bazokumvikana ko
leta mfata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mu ibiki kugira abarundi dushike kunzira ihagari kubwikanye mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gufungira abantu busa ihagarika kwangaza abantu twa twabivuze dushike kunzira ituma ayo matora avugwa tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugashika kunzira aho Burundi budasubira guhari kuvoma tugashika kunzira aho itunga gihugu riri munsi y'ubusa risubira kwisununura tukafashwa no kuri zero tugashika kuri zero mu gihe mu karere hari abashika ku munani nko mu Rwanda atacyo badusumbije mu byerekeye iby'ubutunzi bakari mu munani cyenda natwe tugashika ngaho onye igikuru rero nuko twese twumva ko tuva hasi sinovuga ngo nakajimana yaduhaye akakajyo ndikapfu busa tukagakoresha imitsi tukayikoresha ikavamwo ijambo tuzoshikiriza abarundi n'amakungu bakabwati babantu bari hahantu bari bakoraniye barahejeje gukiza igihugu cy'Urwanda
Urwande rurimo leta rumenyesha ko amatora yamaze kuba ata muntu atagiye muri yo yoshigwa muri leta Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL uri muri uwo mugwi
aho sino bishe no kwishura leta mfata kibanza gute umunyagi uko atari yadutumye umegihugu leta mfata kibanza yaramaze kugica ivuze ko yaratoya bamuserukira abicije matora ivyo vya leta mfata kibanza n'ivyo babivuga se ivyo je no kwishura ko ne nakubariye yuko jewe kubganje mu mugambo FNL twipfuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikabera yarusha canka handu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona atacyo bikanga badakibaguzwa natwe turi ngaha mu Burundi tukicara hamwe tukavugana kuko ibibazo ni byacu si by'abanyamahanga kandi nta kintu na kimwe twebwe abarundi bujya dushaka tutoshobora abo nimba barahunze bahunga twebwe abarundi rero twebwe abarundi nimba twipfuza ku yuko bene bacu batatu bishobora kuko umutekano uri muri twebwe kandi tushobora mu bijanye n'abarundi tutoshobora rero twibaza yuko ibintu byagenda neza twiteza amahoro kuko iganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihe cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose byoheza bikaja mu ngiro
ikindi cavuzwe cyane muri yindwi ni cerekeye imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungitswe na leta y'u Burundi ikarungikirwa abatavuga rumwe nayo bakekwa ko ibyaha bitandukanye bamwe bifuza ko iyo mitahe yokugwaho hagatangwa ikigongo cy'ikivunga Joseph Karumba ku bw'umugambwe Florina ari muri abo
intererano jewe notanga nuko icambere dukwiye gutahura yuko abarundi bagize ingorane kandi zo ngorane zidakwiye guhabwa umwanya wo kubandanya imyaka n'iyindi myaka n'iyindi myaka n'iyindi nimba rugucumura abarundi baracumuye kandi bacumuye sibake mugabo kugira ngo twubake nuko dukwiye tukugira tuti birahagije guhera uyu munsi hanyuma turashobora mbere no gushika ku ijambo jewe namye mvuga ke kuva kera yuko abarundi dukwiye gukora ikintu cyo guhariranira tukibagira ibyahise tukakira umwanya musha wo kubaka urukundo kubaka imbabazi abantu bakarondurwa bagashira hamwe atagukumira umuntu ukumiye umuntu ubahaye witera ingorane kuko ntibihera ubuhaye wongeramwo ikintu wokijije ku munsi umwe ariko kadusangura sambuye nico gituma abantu uburundi burimo abantu batatu iyo mvuze ntabantu batatu numuhutu numututsi numutwa none abo bantu batatu bazoba mu Burundi baryana kandi hariho nibindi bihugu bifise ubwoko bushika ku bihu 120 130 140 ariko usanga bahuye naka nanaka nabavukana baratwenga bakaganira nta ucira ubundi rubanza rwo gupfa nico gituma narimvuze nti none duhuye nasomye tuyoga hanyuma nkakubwira nti wambwawe cyangwa urumuhimbira imvi ruhande igihano cyanje kocha kubukwicwa nuko nimba ibintu by'ibitebo bihari ni binanga abantu baratebura ariko kandi bukeye twaraye dukoraniye ikibi twatonganye uri incuti ndi incuti turavukana tugashira hamwe kugira rero ngo twubake uburundi busha twogoroke dutahure twese iyo tuvuga ko twacumuye twakoreraniye amabi kandi twigishanirije ibintu bitabaho byo kuvuga umuntu nabi ukamwanduza ukamutyoza ukamwanduza no mubandi kandi byose byaciye bizana impfu zitagira izina ariko dushitse rera huko tubitahura cewe ubwanje no vuga nti intererano noterera no guhariranira kugiriranira ikigongwe cy'uruvunga tukibagira ibyahise tukaja kubaka bishasha
ariko rero abandi soko babibona bemeza ku butungane bubwirizwa gukora akazi kabwo Sheikh Sadiki Kajandi yaserukiye umuryango w'abayisilamu mu Burundi
uno munsi turi ngaha yarusha abarundi batandukanye imigwi itandukanye imigambo itandukanye twebwe rero twaje nk'abamenyesha mana duserukira umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibu igikuru muri ibi twebwe tuje kuramisha amahoro kubera yuko mu madini misi yose twebwe twigisha amahoro twigisha urukundo twigisha ubumwe ikintu rero cyose gishigikiye amahoro nico dushigikiye ariko ikidashigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe naco kuko Imana yaturemye ngo tubane yaturemye imigwi itandukanye amoko atandukanye amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tuvavanure n'abandi cyangwa ngo ababintu babandi tuje rero twebwe kuramisha urukundo kuramisha ubumwe kuramisha amahoro nababwiye yuko ikintu cyose kiza gishyigikiye amahoro niho twebwe tuzoba turi ariko ikivangura abandi siho tuzoba turi twebwe ijambo nyamukuru tuza gushikiriza icambere cyo turashigikiye ibiganiro kuko ibiganiro misi yose nkuko ijambo ry'Imana ibivuga rivuga riti ngo hari inama hagira Imana nibaje inama rero ndazi yuko nabo nyene bizoshoboka yuko bashika ku kintu cyiza cyubaka hanyuma igihugu cyacu ni igihugu cyiza ni impeso y'abarundi mugiye ari impeso y'abarundi rero twashaka umurundi wese ashaka amahoro ntavanvanure niyo mpeso ariko rero tuvuga ngo ijambo ry'Imana ngo ugize ikosa ntirihana murazi uko Imana yaremye umuriro kubacumuzi yongerire mijuru kubagira neza nico gituma rero no ngaha kwisi umucumuzi wese azabanze acigura ubanza rumukwiye hanyuma rero ni hacigwa urubanza rumukwiye ata mwana n'ikinono ntankeka yuka amahoro azosasagara amahoro azorama
mwiteze kwaje kuva mu iki
ego turiteze kwaza kuva amahoro aza kuvamwa amahoro turiteze yuko aza kuvamwo ikintu ciza kuko uravye n'abarundi naho twatwi turiko turaganira canke twicaye twe turafungura urabona yuko abarundi bicaranye amoko atandukanye imigambo itandukanye amashyirahamwe atandukanye ubona ko bicaranye baganira batwenga bashyira hamwe nta ndyane zirimwo nta kwinubana kurimwo icyo cyonyine kiraduha umuco yuko abarundi bahava bahakura ijambo ryiza ryo kugira ngo batahuke mu gihugu cyabo
umuhuza yiteze ko bazoshika ku nyishu itomoye kuko ari biganiro nyezina umuhuza Benjamin Mkapa yahuza twara igihugu cha Tanzania hamwe n'igihugu cha Tanzania nyene bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bari muri ivyo biganiro bitekanire ko ivyo biganiro bizohera itari ku 8 zo ku kwezi kw'icumi na kabiri haratumiwe abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko ngo baze gushigikira amasezerano yitezwe gushikwa ko nchuti na mwese mwarimu duteze abiri aniho kino kiganiro dusangira ijambo cuno munsi kirangiriye turabashimiye tubifuriza no munsi mwiza mukamwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru ari Arusha muri Tanzania
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru umunyamakuru rya Amerika Arusha muri Tanzania namwe abatwumvise mwese uyu munsi nongiye kubashimira kandi mbatumira kwitabira buri gihe ibiganiro byacu hano i Washington DC ku ijwi rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi rya Amerika
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
Kabyemera utabanje no kumbaza ubakubwira yuko tutajyanye ko nkubeshya ko wamenze ugacika intege nkabibona nkababara nkori ki mvuga nte uko ari wowe wenyine wanwaye umutima Mahigwe masa kuba nkufite ntako biza mbona uri impano nge nahawe ni mana ya wigirira ikizere nukumva ibyaba kujyana hirya bakugarura hino ndagukunda kurusha uko ubibona ya wigirira ikizere iyo mba mfite uko mbikwereka uko byibuze nkwereke Kongo kunda kurushu kubibona Ya wigiriri chisere Chisere Kongo kunda kurushu kubibona Utechereza kuri chine na bandi Ari kuri besha kuko kuri nyembona na we musa Ugushidikanya Uguhangayika Umenye ko uruwanje burundu Nkuko nabi
zaba mari nyamvura yagwa imiviga temba sineze narimwe kukwibagirwa kuri nje na mahirwe masa kuba nkufite ntako biza mbonura impano nje nahawe ni mana ya wigirira ikizere mukunzi byaba kujyanaye byaba kugarura hino ndagukunda kurusha ukubibona ya wigirira ikizere